bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.42 mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 y'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 y'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose ikaze makuru kuri no mugoroba mbwe gushikirizwa na Jean Diane Ninazwe abanyagihugu muri zone Kanyosha komune Muhamu manuko gumurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi bahangayikishijwe n'amazi mabi bavoma mu ruzi Mugere
n'ubundi twamye tuyavoma kare ntirwari bwasuku unye twamye twariko turayavoma amazi ari karamanuka n'amaraso y'inyama nyine ari karamanuka turayanwa none ko atamabombo tugira kandi atarundi ruzi tufite twovomamo.
Uyu ni umwe mu banyagihugu muri komune Muhari ivugwamo ikibazo c'amazi meza. Iyo nkuru hamwe n'izivugwa mu gisata ca siporo mu Rwanda turazigaruka ku mukanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyohere muri zone Kanyosha komune Muha mu manuko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi ahavugwa ikibazo c'amazi meza. Abanyagihugu ba muri ako karere bavuga ko amazi bavoma mu ruzi Mugere ashobora kubatera ikibazo. Ibindi na mugenzi wacu Elojuri Kaneza
n'ubundi twamye tuyavoma kare ntirwari bwasuku unye twamye twariko turayavoma amazi ari karamanuka n'amaraso y'inyama nyine ari karamanuka turayanwa none ko atamabombo tugira kandi atarundi ruzi tufite ko boma mu turemiranye ne tukayano
wone mukenyezi espese bazanda izenga w'imyaka 54 muri zone Kanyosha muri komine Muhamu manuko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yemeza ko n'abandi banyagihugu benshi muri ako gace baboma amazi y'uruzi Mugere bakayakoresha ibikorwa byose ibaviramo indwara na rijyari mu mucafu mwinshi urimo n'ibisigarira by'inyama n'insato z'ibitungwa bibagirwa iruhande y'urwo ruzi
n'ubundi twamye tuyavoma kare ntirwari bwasuku unye twamye twariko turayavoma amazi ari karamanuka n'amaraso y'inyama manye nari karamanuka turayanwa none ko atamabombo tugira kandi atarundi ruzi tufite twovomamo turemiranye ne tukayanwa kandi tukayatekesha ngaruka nyene zirahaba abana baragwara inzoka bagahishira n'imishatsi ahubwo twosabamwe dutabariza n'ukuri mukadutabariza mwe mu mushiki imbere mukabwira umukuru w'igihugu natwe akatronsa amazi none nayo ingenzi bari batanze ngaho benshi baciye bayahurira mu mazu yabo tuyagura ibidi imwe tukagura ibidi jana naho nyene kugira ngo bayaguhe ingorane
ibishyizwa n'uwo mukenyezi birashimangirwa na Esperance baranyizigiye ubundi muvyeyi wo muri Kanyosha
turayakoresha turayarongesha turayamesuza usanga abana bacu nabo bwa buyoka usanga n'ingorane bariko barabuza ivyabo izo nyama bariko barazironga usanga turiko turayanwa abana bariko barayanwa usanga turiko tugira ingorane ku mubiri za nzoka ingwara zidakira usanga n'ingorane ugasanga no kwivuza n'ingorane barabibona ntibabibona barabibona mugabo usanga inda nazimwe ngo zarabaye ndase naho baba bashyize ku mabarabara ngo usanga bamwe bari kubashyira mu mazu yabo twe tugapfira kuyabona nyine uko nyine benshi dusaba no kumudufasha kugira ngo dushikire imbere naho turonka amazi nk'abandi kwa amazi yose nayo iwacu mu gihe usanga bamwe bayigungira ko bakajya mu mazu yabo twebwe tugapfira kugura n'iryo jana hari igihundura nibura ugasanga biruwe aya mazi nyine yo nga
ndayisenga yemeza ko kino kibazo kimaze imyaka irenga 15 kandi kwishyira hamwe rimwe gusa rya leta rije rwo gutanga amazi n'umuyaga nkuba rejide zo ryama ryagiye kubaza abanyagihugu ikabizeza kubegereza amazi meza
biramaze imyaka kuva umuhisi Peter akiri ku ngoma yagishika ko horera amazi twarayavoma ku buntu mugabo rero harageze igihe amazi barayatwara nayo ari ku mabarabara tuyavoma ku mahera niba turose amavomo yacu kuko natwebwe ngira mu gihugu twoba turimwe none twe ntiturabarundi natwe turabarundi natwe niba turonza amazi urabona nk'abo kuri rejide zo baraza bakaraba bakabo bakatubaza none muvoma mugere ati tuvoma mugere nye ngo tugiye kubiraba bica bihereraho nyine
Mustaneri wa komine Muha Devote Ndayisenga amenyesha ko kino kibazo c'ubukene bw'amazi kiriko kirigwa n'abajeje intwaro bafatikanije n'ishirahamwe Rejidego asigura ko mu kurindira ko gitorerwa umuti hagiye kubanza kwihutirwa kubaka amacuniro meza kugira ngo abayangayanga ntibabandanye konona amazi ya Mugere.
Hari ishirahamwe ryaronse isoko ryo kubaka ayo macuniro jewe novuga yuko asa nk'ababivuye ko jewe ndi wa Mustaneri nararondeye uwo muntu asanzwe yaronse yaronse iryo soko ryo kubaka ayo macuniro arambira yuko mu kwezi kw'icyenda kumwaka uheze 2020 azoba arangije kubaka ayo macuniro hari hageze gusakara hamwe n'ibindi bikogwa ariko nta n'ivyo yakoze mu nyuma turamwandikira ama mise en demeure ashika kuri atatu ariko ntaco bigeze bishura gushika isaha ubu rero tubifise uko niyo tumuhamagaye ku telefone ntatwitaba rero tugiye kubaza ubutungane baze icyo amategeko avuga bivanye niyo tangi iyo ONG irikira irubaka ayo mazi nibaza ko azoshikira no kuri ayo macuniro ariko arakora muri uno mwanya mu kurindira yuko ayo yandi komini yariko irubaka yuko ashobora gukogwa hakamo twotera bakorera kuri ayo macuniro nuko batokoresha amazi yo muri mugere umukoronga inyama baheze bavome amazi meza ahari
Uburundi bararurwa mu bihugu bya Afrika amazi meza amaze kwegerezwa abanyagihugu ku rugero rushimishije ibitigiri bitangwa n'ibisata bya ONU zita iterambere harimo UNICEF zerekana ko ibice 60% by'abarundi birenga bafite amazi meza mu gihe miliyoni 2 zirenga gato bafata iminota 30 ku munsi kugira ngo bayabone Roger Burika neza ijwi rya Amerika
Eka tugume mu Burundi hamaze ikiyaga cya Tanganyika yaduze akarenga inkombe ya situ ya mazu altari make ayitwa mu Kajaga mu gisagara cya Bujumbura hamwe no mu Gatumba ahegereye urubibi co gihugu gihana na Republika ya Demokarasi ya Kongo mugenzi wacu Pia Claver Niyonkuru arabandanya nino nkuru
Imizuri yaje bukebuke mutana. Masacha yeje. Amazi yarari hariya aya hariya kuri hozaga. Ona hariya kariya gapankarite kanani.
Abo n'abanyagihugu babo muri karitsi ya Kajaga mu burengero bw'igisagara ca Bujumbura hagufi barabara rya Gatumba rija ku mupaka ugabura Burundi na Republika iharanira Demokarasi ya Kongo. Bariko barigana ingenda batewe n'amazi y'ikiyaga ca Tanganyika nayo uruzi rusizi kuva ku munsi wa gatanu uheze.
Nta muntu yarasubiye kuryama ngaha mu Kajaga. Abantu bariko barimuka bose nta muntu akihara bose bose bimwe.
Twe twenyine turi benshi bure. Twe tuko turi bugisha rana bamaze kugenda. Senke obi mate dusanga amazi no mu nzu ndi. Biracagaje mugabo nyinshi ziri nyuma yacu ngaho za bomote. Twe cyambere ngaho dufite ngorane ya yimeze imiferege. Nico cyo bancara bitumye iyo kwinjiye cyane iyo hari ko hari imiferege.
Amazu atari make yo muri iyo karutse yarabomotse ayandi ararengegwa n'umwuzurira w'amazi amabarabara n'imifurege y'amazi yaruzuye gushika naho bamwe bakoresha ubwato buto buto mu kujabuka umwe mu bahafise amazu yabwiye ijwi rya Amerika ko ahora amupangira inzu yiwe yimutse kubera inzu yarengewe n'amazi umushikiranganje jeje bidukekeje kuri uyu wa mungu yishikiye kuraba ingene ibintu byifashe Deugide Rurema yabwiye bamenyesha makuru kwa bubatse hafi y'ikiyaga cya Tanganyika ntibasigaze imetero zemewe n'amategeko aribo bagiye kwikwegera ingorane
n'imiyaga iza mu kiyaga ikaza ari imiyaga myinshi cyane igatuma amazi aca ahungabana duga agenda nko mwabonye yononye ibintu byinshi cyane inyubako yonona kandi n'ibidukikije uko twabonye amatwareta mwamwe yononekaye nabyo ibintu byiza cyane byunyuwe nuko hari abantu baje kuvogera kunkengera ezikiyaga Tanganyika bakahubaka amazu ibindi bakabyonona hari ibyo rero twamatwahanuye yuko abantu bo kurikiza amategeko aho bayakurikije twasanze atabyononekaye cyinshi cyane kugira ngo ahakunkengera sikiyaga Tanganyika ku metero 150 nibahashire inyubako zikomakomeye ariko abantu ntibabikurikije
ubwo bushikiranganje bwatangaje ko bugiye gukoranya abegwa n'ico kibazo bose cyane cyane abahafitiye amazu kuva ku nkengera ya Tanganyika mu gisagara cya Bujumbura gushika mu bumanuko bw'igihugu mu Rumonge n'Inyanza Lake Deugide Rurema avuga ko atawundi muti atari gusambura inzu zubatswe hafi y'ico kiyaga
turaje ishinga nabo gushika n'ubu twamatwasemereye mugabo bakaguma babikora kandi murabona yuko aya mazi yoyo yabaye umushamanza yabyerekanye atakinya natwe rero bica biduha ingufu kugira ngo tuzoce dufatira ngaha nyine twerekane yuko ibintu twagiye turasemerera turahanura ari ibintu by'ukuri n'ingene twohanganwa n'ibihindagurika ry'ibihe ariko tukahanura abantu tukabagira inama kugira ngo nitwisamburire ko nkimene
iruhande y'iyo myuzurira n'imvura yaguye muri gendwi yarasonge gisibe muri ico gice co mu Gatumba hasanzwe hari kambi yegeranirijwemo abantu barenga igihumbi bahahungiye kuva mu mwaka uheze kubera amazu yabo yasambuwe n'imvura canke imyuzurira y'amazi yatanganyika ubwo bushiranganje bwemeza ko bugiye gushikiriza leta umugambi utomoye wo kwimura abantu bose baba mu bice bibangamiwe kurusha handi awegere kiyaga ca Tanganyika no ruzi Rusizi bigabura Burundi na Congo. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Nikedo i Bunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.0,
nako badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Mukanya turandaniza ku makuru yo mu Burundi, ariko imbere yaho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire ayavugwa mu gisata cha sport mu Rwanda.
Mu mupira w'amaguru kuri wa gatandatu ushize, ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda yasezerewe n'ikipe ya Club Sportif Sfaxien muri Tunisia mu ntera ya gatatu yo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika. Ni nyuma y'umukino wo kwishyura wabereye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Umukino warangiye amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe ya AS Kigali niyo yafunguye amazamu mu gice cya mbere cy'umukino ku gitego cyatsinzwe na Abubakar Lawar, hanyuma Club Sportif Sfaxien iza kucyishyura mu gice cya kabiri gitsinzwe na Felassi Shawati. Umukino ubanza wari wabereye mu Jazz Sfax, Club Sportif Sfaxien yanyagiye AS Kigali ibitego 4-1. Iyi kipe yo muri Tunisia yahise yibonera uburenganzira bwo kwinjira mu cyiciro cy'amatsinda. AS Kigali mbere yo gusezererwa yari yagerageje gukora iyo bwabaga, ndetse n'amahirwe abigiramo uruhare isezerera Orapa United yo muri Botswana na KCCA yo muri Uganda. Nyuma yo kuva muri irushanwa rya Afurika, AS Kigali ikurikiye mugenzi wayo APR FC yasezerewe rugikubita mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe y'abayambere wayo. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda yari ifite inzozi zo kugera nibura mu cyiciro cy'amatsinda, ariko ntiyashoboye kurenga irembo kuko yakuwemo n'ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya ku ntera ya mbere. Mu mukino wo gusiganwa ku magare, abakinnyi b'ikipe y'igihugu bamaze gutangira umwiherero mu rwego rwo kwitegura shampiyona ya Afurika izabera mu Misiri mu ntangiriro y'ukwezi gutaha kwa gatatu. Abakinnyi bahamagawe bari mu byiciro bitatu: hari ikipe nkuru y'abagabo, ikipe nkuru y'abakobwa n'ikipe y'ingimbi. Mu ikipe nkuru y'abagabo, abakinnyi bari mu mwiherero ni Joseph Areruya, Samuel Mugisha, Jean Bosco Nsengimana, Moise Mugisha, Renus Uhiriwe, Jean-Éric Habimana, Eric Muhoza na Jean-Claude Nzafashwa nayo. Mu bakobwa hari Diane Ngabire, Valentine Nzayisenga, Violette Irakoze, Jacqueline Tuishime na Josiane Mukashema. Mu ikipe y'igihugu y'ingimbi, abakinnyi bari mu mwiherero ni Hussein Mugabo, Etienne Tuyizere, Valence Iradukunda na Samuel Niyonkuru. Nyuma y'uyu mwiherero, abatoza b'ikipe y'igihugu nibo bazafata umwanzuro wa nyuma ku bakinnyi bagomba kwerekeza mu Misiri, nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'umukino w'isiganwa ku magare mu Rwanda, Ferwasi Jean Leonard Sekanyange.
Ni byiza ko ibyiciro byombi aho n'ubakobwa bombi baba represente, ariko icyo ari cy'icyemezo cy'umu coach ni uzakugira inama kugira ati ni mushobora gutwara aba cyangwa se gushobora kureka aba ngaba bitewe n'imbaraga abona, kuko ntabwo twe twifuza kujya mu marushanwa yo kugira kwitabira gusa, twe tuba tugiye guhatana. Twifuza rero ko twatwara ikipe koko iza mu mudari, ikipe itsinda, atari ukujya kwitabira gusa.
Abatoza b'aya makipe ya timu Rwanda arimo kwitegura kwitabira shampiyona Afurika ni Felix Sempoma wungirijwe na Nathan Byukusenge. Abakanishi b'amagare ni Eric Maniriho na Sandrine Uwayezu. Obedi Ruvogera ni ushinzwe gukandakanda abakinnyi no kubananura imikaya aribyo bita massage, naho Emmanuel Murenzi akaba umuyobozi wa tekinike mu ikipe y'igihugu. Dusoreze mu mukino wa basketball, aho ikipe y'igihugu yamaze kugaruka mu Rwanda ikubutse muri Tunisia, aho yari yitabiriye amajonjoro ya nyuma mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket rizabera hano i Kigali mu mezi y'uyu mwaka. Mu mikino yo mu itsinda ryarwo rya kane, u Rwanda rwatsinzwe na Mali ndetse na Nigeria, ariko narwo rwanga gutahiraho rutsinda Sudani y'Epfo. Ikipe y'u Rwanda iyobowe n'umutoza Henry Mwinuka w'umunyatanzania. Uyu mutoza ariko ngo arimo gukora by'agateganyo mu gihe arimo gushaka undi, nk'uko bisobanurwa na Jabo Landry, umuyobozi ushinzwe ibikorwa mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu Rwanda, Ferwa ba
kuri ubu Henry niwe mutola mukuru uri kwa Kitinga wagateganyo ariko muri gahunda dufite turimo turashakisha undi waza kumufasha batimburuye abagiye
irushanwa rya Afrobasket rihuza amakipe y'ibihugu bya Afrika 16 bizabera mu Rwanda kuva ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 8 kugeza ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 9 uyu mwaka yari Claude Munyandinda I Kigali.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Address ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya abarundi ba mu mahanga hamwe n'abari mu gihugu hagati biganye muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'icongereza mu myaka 39 iheze baragiye hamwe barashinga ikibanza bahurira ko kugira ngo baje hamwe bafashanye bongere bafashe igihugu cabibarutse bimwe mu bikorwa bishinze no kurabira hamwe ukuntu mu buhinga n'ubumenyi barahuye byoshobora gutanga intererano yabo mu vyerekeye gukomeza inyigisho mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije baravuga ingene bashobora gutorana inyuma y'imyaka 39 Frederic Nkundikije aratangura tubwira abatumire biwe
ati kumwe na Jean-Marie Nahayo ari mu gihugu cy'u Faransa muri iki gihe mwaramutse neza Jean-Marie Nahayo murakomeye
yego turashimira Imana
Jean-Marie Nahayo hano muri izi kandi kirangiranwa azi ko kazi na Baby John abenshi bamuzi kuri ako kazi na ngira arahava mukanya tujyohereza amatwi muri kiganiro turi kumwe kandi na Alice Nyandagara nawe nyene afite uruhara runini eka mu gushyira hamwe uyu murwi Alice Nyandagara ari mu gisagara cya Los Angeles muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika muri Veneza Alice
muri Veneza Fredi twakoze kipakiye
murakomeye
yego tumeze neza turashima yego
mwebwe muri muri rinze ibihe bibi birangwa mu bindi bice byo muri leta zunze ubumwe za Amerika nkaho Professor Atanas ari nawe nyine dufata tuganiye
amahoro amahoro
turi kumwe kandi n'undi mutumire Professor Atanas Gahungu ari mu ntara ya Illinois muri leta ya Chicago murakomeye Atanas
ndakomeye ego ndi muri leta za Illinois mu gisagara cya Chicago
akabeho kabageze hehe ndabona ibice byinshi bya leta z'umwe za Amerika bimeze nabi muri iki gihe
byagoye rwose biheruka kuja hanze hati iminsi ndi woraba mugabo turabandanya turabaho nk'uko bimeze bisanzwe
ariko mwebwe ntibimeze nko muri leta ya Texas
nuko muri Texas nibaza batamenyereye gukanya nk'uko twebwe twamenyereye gukanya twe twarabimenyereye
ego me reka rero dutanga ikiganiro ariko imbere yaho reka ndabasabe mutwe idondore mu kanya gatoyi mutubwire aho muri na naho navuze naciye ku mayange dutangure kuri madame Alice Nyandagara
jewe mbamba muri telefoni maze imyaka myinshi ngaha sinzi ko mwombaza icyo mwifuza ko ndababwira
mukora iki aho I Los Angeles
ngaha jewe ndigisha muri community college ndizi kucongereza kuko niwe mwuga wanjye nibyo nari narize
ni byiza cyane rwose reka na Jean Marie Nahayo Baby John mu twidondore
Jean Marie hiyo banzi cyane cyane kuri Baby John kubera bahora banyumva mu radio ubundi mu Bufaransa nazungurutse gatoyine narabaye muri Mozambique no muri Nepal hanyuma jaragaruka mu Bufaransa ndacabandana gucuranga na jewe ndu ndafise abana urumva ya myaka tumaze tuvuye mu universite hariya
simike nivyo egome Professor Atanas Gahungu
egome bebi ubasike banyita papi
John ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na Professor Atanas Gahungu abanyamanyi radio ijwi rya Amerika bamenyereye muri iki kiganiro muri sanga nawe nyine katumwa kanya twidondere maja makeshane gose professor Atanazi Gahungu
cyo ni kwa Atanazi Gahungu hanyuma aba cyongereza hamwe na Jambari hamwe na Alice akaba na Kino mu gihumbi n'amajyacyenda na mirongo icyenda na kabiri ndi umwarimu ndi umu professor w'abantu bagomba gutwara amashuri nkaba n'igishuri ikaba yitwa Chicago State University nta bindi mfite byo kwidondora ni ibyo ngeze ndi umwarimu.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero iyi mbere y'uko tuvuga ku migambi nyamukuru umurwi wanyu wifuza kurangura umurwi mashyitse ku rubuga aho mwese muhuriye mukahanahana amakuru mukaramukanya mukibukanya twakira nashaka mutubwire ukuntu uyu murwi wavutse Atanazi Gahungu ndazi ko mwagize uruhara rukomeye cyane rwose.
Emwe twaranezerewe cyane kuko abamwumva tuvugana barise barise ndamaze kumubona Jamari kuva tuvuye i Burundi mu 1983 sindasubira kumubona ndamwumva kandi ndakeneye mbere no kumva yuko yoririmba yahura n'irimba yaranezereye cyane kubona abo bantu duherukana mu 1983 dushobora gutoratorana tukaganira nk'uko hoba hari ejo ubu benshi kubera nyine bumva tutagifite kubonana ubu niko ndabimbwira ngo na ba bantu twicarana ku ntebe oya ntibashoboye kubona mushoboye guhura ibintu byashyitse mu Burundi turabizi mugabo tukabirengera tugahurira hamwe tukibukanya uko twabayeho kuri na mbupe ni watu kwa isi mbu kampisi kame ulabe kampisi
mutanga
uya ni uoraba bila joshe gote
bila joshe aliko ni maza ko jikuwa chukutora ho umunwese yarari kilitoroshe wabige nilegute professor Atanazi Gahungu
uya koro haa uweshi halibo abaku majeba kenye abaku majaba jenzi uupangino susangwe twari umupfasoni yarize narinzi ko ari muri California hanyuma nguwo naramucaho nkamubaza mbega hari abandi bomenya akambi ati jewe nomenya ubuhu ati cyane na munsi jewe ndafite umugenzi ashobora kuba zinaka hanyuma icyo gihe hariho n'ubundi twiganye yitwa Methode Ndikumana ubu yaramaze kwitaba Imana nawe ne agafashanya ati ngaba jewe ndi naka hariho twakoranye mu byawe ni hariho twakoranye mu Burundi dutangura dutondeka dutoratorana gutyo guke ubu turamaze kuba benshi icyo gihe twaragize ikintu bita blog iyo blog tukaza tuwandikamo utuntu tugahanahana amafoto tukatwenga turagene twajewe namaze kumera ivi abandi bataramenya ibyo byose byaratumye byaratyoze ikiganiro rero babisubiyemo
imyaka 38 irangiye birumvikana ko umuntu ashobora kuba yamaze kuronka imvi
birashika
reka tubaze na umufasoni Alice Niyondagara nawe yatubwira ukuntu yakiriye icyo cyimbi igihe mwaronka nk'umuntu abashikiriye akabaza ati umugambi wacu ni uyu mwabyakiriye gute.
Nashaka gushimira cyane Atanazi kubona yaragize icyo kintu kandi yahize imyaka mike nibaza ko ahize nk'imyaka itanu itandatu abitanguye aturondera twese arondera aradushyira hamwe ni cyari icyumviro cyiza nyine dusubira ku bya kera tudatwenga nyine twagiye mutanzani ingene twaza turagira nk'imisiku nk'iy'abantu bagize mahira n'ibintu biteye akamwemwe kubona iyi myaka yose hari imyaka mirongo itatu n'icyenda mbaho ukamengo nta myaka igeze nka kugara Atanazi yavuze mengo ni ejo uko tushobora kubona abo bantu mwicaranye ni extraordinaire Jeyo yo ndiko ndaganya na group kuri WhatsApp biramakanya muneza kenshi cyo akumva ho mengo kubona abafutsayi abantu bakuzi bakera ni cyumviro cyiza cyane atanazi yashoboye gushika
icyumviro cyiza cyane rwose n'umuntu aravye ukuriganya vyanyu arabona ko ikazi muri abantu biganye gusa mumeze nk'abavukana birahimbaye cyane rwose Tanazi yasabye ko na Bibi John na nyene Jean-Marie Nhayo yogira akabibutsa twaturira ngo yahora ririmba no kibandanya mukanya ndabuha ijambo turaza kuraba ko ushobora kwemera kutuha ndabura akaririmbo kamwe kiwe ashobora kuha kuduha tukakumviriza hamwe
yego nk'uko alisaje kubivuga na Jonas nyine cyane cy'icyumviro cy'umugambi Atanasi yatanguje kuko nawe jewe ntashoboye kubandana ngo mpeze nk'abandi nagumanye icyumviro cyiza souvenir nziza z'umwaka twamaranye mu ishuri nagumanye iyo zari noresi abantu twabisangira n'ibanze ndi muri zane pare za Mozambique na hene ngasanga atanumwe cyangwa ndumva umengo twese turi mu rugo turavukana birashimishije cyane turi nka twe mu byerekeye muziki hari ibintu ntazo kwibagira kubera ijya twaza muri South Africa America donke nari gushobora kwibaza ko nzobona abaririmbyi nka Memphis Slim bajya ba Sugar Blue cyangwa ba Taj Mahal donke ibyo byose ni ibintu nari mfite muri jewe ubu rero iyi groupe turimo ituma nibuka ibyo bihe byiza bigaca bituma nguma ndi jeune cyangwa imvizi zabigabanuka ni mode ajya ugize tuvide ukenye bibiri hari mode na byonyine
ni byiza cyane rwose bisa neza cyane rwose reka nk'uko Professor Atanasi yabisabye rero twumvishe kamwe muri twaturirimbo twawe reka twumvise
Ego hari uturirimbo Baby John hari uturirimbo twese turi kwai tuzi ire ka ka kandi ka
igice cy'urukundo ngira
karaje ngako
akaino gaduce dusozera makuru ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro ari kumwe na Joy Diane ni nahazwe yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu ku izina ry'abagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo mwimo byose naho ubutaha.